intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wo muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kazi mu kiganiro ndafite ijambo icyo kuri wa gatatu itariki 19 gitugutu cerekeye iduzwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi muri ko mugishikirizwa na Karine Dusabe.
Ndafite ijambo
kuva kuri uwa mbere itariki 17 gitugutu ibinyobwa bikorwa n'ishyirahamwe rihingura ibinyobwa Brarudi byaduze ibiciro. Iyo ngingo yafashwe n'iryo shyirahamwe itariki 16 ku kwezi nyene mu gihe hari haheze amezi arenga 5 haza haribonekeza ikena ry'ivyo binyobwa. Ibiciro byaduze hagati y'amafaranga ari hagati y'200 n'700. Ibiciro vya Amsteri nivyo vyadugijwe menshi ari hagati y'800 n'700. Ibindi binyobwa vyiyongereye ko amafaranga 200 nkuko biri mu itangazo ry'ishirahamwe Brarudi. Mwomenya ko n'ishirahamwe Buseko risanzwe riko risima kuva kuri uwa mbere ryadugije igiciro c'isima. Igiciro cy'umufuko ciyongereye ko amafaranga 400. Ugaruka kwakiriye gute iryo duzwa ry'ibiciro? Inyishu ni nyuma y'aka kadirimbo.
Abantu bato bato twacitse abande banabonikora iyo kuba abande ingungu imwe yonyene gushima Imana kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi. Letoreka twese muri nangana akamo kabene gihugu kakabubusa akatuzi ibiciro.
Carter hari muri Zambia ati hari hakwiye kugwizwa amahinguriro kugira ayasanzwe adafite ayo bahiganwa ntasubire kuguma aduza ibiciro.
Ingorane mbona ni imwe, nuko mbona ishyirahamwe rikora inzoga ari rimwe, ishyirahamwe rikora isima rikaba rimwe. Rero mu gihe ishyirahamwe ari rimwe rikora amaprodi kanaka, biranagora ngo iryo shyirahamwe rikore amaprodi ashobora gukwira igihugu cyose. Rero mu gihe hamaze kuboneka yuko ibikene y'amaprodi akenewe ari make canke abantu bakeneye amaprodi ari benshi gusumbya prodi ziba zihari, ibyo biratuma habaho kuduza ibiciro, habaho kompetisiyo y'amashyirahamwe. Nimba leta ibona icyo ishobora guproduza ibingana n'ibyo abenegihugu bakeneye, ifo yuko habaho kompetisiyo yihuzeye amashyirahamwe, hakabaho nk'amashyirahamwe abiri cyangwa atatu ashobora guproduza inzoga cyangwa ashobora guproduza isima cyangwa ashobora guproduza n'isukari. Muri icyo gihe ibyo birazana kompetisiyo, ishyirahamwe rimwe ntirishobora kugira ntirishobora kwiyandikiza ngo riduze ibiciro, bashyira ibiciro hasi nk'abakiriya bagendaho igiciro kiba kiri hasi. Rero mu gihe hamaze kubaho iyo kompetisiyo, nicyo gituma cyo usanga yuzeni ibiciro bidashobora kugira ntibidashobora kuduka. Ariko mu gihe ishyirahamwe ari rimwe rishobora guproduza ibintu, hariho posibilite nini yuko bashobora kugirane baduze ibiciro uko bishakiye. Nene cya wibaza nko kuduza ibiciro birenga 30%. Nene wibaza yaba hari n'irindi shyirahamwe rishobora kugirane rishobora kugira kompetisiyo na Brarudi, wibaza ko hari byari gushoboka.
Kapfera ati leta yogira amahiri yevye kugira ibiciro ntibibandanye biduga.
Jye cyo mbona nuko bogirane boshyiraho amashyirahamwe menshi bakagirane bagashyiramo amashyirahamwe ya priva agakorana yene akazihamwe akagirane akagira kompetisiyo. Kuko kandi mu gihe hariho kompetisiyo icyo twamenya ni uko bifite ingaruka nziza ku gihugu. Kuko ubwa mbere na mbere mu gihe hari amashyirahamwe menshi abantu baronka akazi, hanyuma hari abaho nuzeye amaproduwi araboneka n'ayandi mashyirahamwe ataba ari iya leta aratangiye kohe, bigatuma n'igihe nuzeye ekonomi y'igihugu itera imbere. Ariko mu gihe hakiri ishyirahamwe rimwe biranagoye, baduze uko bishakiye kuko barazi uko ata handi andi maprodi ashobora kuva mu bindi bihugu uko usanga bakora. Igihe ibiciro biduze cyane hariho amahera leta itegerezwa gushyira kuri ibyo biciro, ugashyiramo aya maprodi ntagume azinze. Mu gihe babona yuko ibyo bintu bishobora kwafekta ekonomi cyangwa ibiribwa byose, kuko ubwa mbere na mbere kugira mu bintu byose umunyagihugu akenera bwa mbere na mbere n'ifungurwa nizo za mbere nziza imfungurwa amazi hanyuma n'ishyambagwa ibyo ni ibintu leta kweri igiranya yica kandi mba nawe ibyo nabyo mu gihe habayeho ikintu gishobora kubyafekta leta nawe ntihagire icyo ikora birayanzara nyine bikaba nabi.
Leonce ari mu Burundi ati birababaje kubona ibiciro biguma biduzwa kandi imishahara y'abakozi ba leta itiyongera. Umurundi asanzwe ari ntaho nikora nawe akabandanya acinyitswa.
Ni inkuru y'incamugongo umaze kumva ibiciro bageze ko uyu munsi burarudi sinumva kwene umuntu yo itahura ni gihe mpamvu nti mu gihe ibinyobwa bihingurirwa ngaha mu gihugu wacu ariko ugasanga biguma biduzwa agasakisaki kanatsinda ugasanga no kuboneka ntibibonetse rero ni inkuru y'incamugongo kuko uri kuraraba ubuzima bw'igihugu amafaranga abakozi ba leta bahemo amahera nyinshi ntikiza ugacusanga ati none se wa mukozi wa leta ahemo ibihumbi bingahe azorihemerero zari umwana ronke n'agacupa ntibikunda rumva nibaze na burarudigiye kugira uruhombo kuko abihereza za binyobwa bazogabanuka kuko wa munyagihugu hariya mu cyaro yahora ashora gatoki akaronka umunyu akaronka amavuta none hakaronka ko nayanda cika ko kugira aze gufata agacupa kamwe ku mugoroba nta mahirwe azosubira kugira rero nk'ugwaruka leta y'u Burundi nibe iraba mu kuduza ibiciro hama ibibona ko nta abanyagihugu ahantu bashobora gukura uburyo amafaranga imiceri yaraduze ibiki bumva usanga abanyagihugu bamahahandi nyene ntahantu hakwiteza imbere umva ngo ejo ni heza mugabo ugasanga ni ingorane rero nk'ugwaruka mbona yuko ni inkuru y'umubabaro twarayakiriye ariko ntakunda ariko leta nyimba ari leta mbyeyi leta nkozi nikore mu mufuko by'ukuri irabe yuko abarundi nabo bogira nk'abakozi ba leta mu gihe badugije ibiciro by'ifungurwa byo ibiciro byaduze muri byose yaba kwiyunguruza yaba kugira ngo ntusanga ubuzima bw'igihugu bwose ibiciro byaraduze mu gihe usanga imishahara y'abakozi ba leta ntabwo iduga by'ukuri ukuri kurara ko amafaranga umukozi wa leta uyu musahembwa gacuraba n'ibyo biciro bari kwaraduze imiceri n'ibindi uje usanga umuntu afite imisi mike yo kubaho imisi mike cyane.
Isa ari muri Egypte avuga ko atahura iyo duzwa y'ibiciro
oyaje ahanini barudi kugira igure iz'ibikeneye kugira kurira ibinyobwa ikura hanze ikitumye kiba hanze kandi yo hanze igiye kwirondera ikoresha ahera mvamahanga ariyo madorari kajya akoreshwa isohotse amakuru urabona ko n'iwacu ihera mvamahanga ya dorari bikaba bitaboneka rero kugira ngo ibyo bice birinde biduza ni uko bakeneye amafaranga mapira ntibakore bahomba icyo kimwe n'aba nyine ba buseko usanga kugira ngo sinihingurwe ibindi bisima nyine kwiye hari amaprodi arenda kugwa hanze aba bose muri ya ntumbero yo kugira ntibakore bahomba kugira nyiha bahagira yuko aje kurondera aza bikoresha ndetse za prodi zihingura isima cyangwa abo bihingura ibinyobwa ntibasange bari kubakora bahomba rero gusa hari igihari ngaha bwari uburyo bwo kugira leta barabe ingene iryo dorari ishobora kuboneka kugira amasosiyete cyangwa n'abandi banyamitahe nari n'abandi bagabuzatunga baje kurondera ibintu mu mahanga ifaranga ryabo bongera baronke banki ifaranga ryoroshye kuko ikaguha bimeze kuko bimeze nukuri n'ibindi bizaduga ntakabuza bizaduga kwe
Karede ari muri RDC habona ko ibiciro byadugijwe umurengera bigatuma bisongera isibe mu bukene bwugarije abanyagihugu
nk'ugwaruka mbona yuko leta ikwiye kubidufashamo cyane leta ikwiye kubidufashamo kugira ngo nkumbure barabe ko hoba impinduka kuri ibyo binyobwa nawe uraba urabona badugije ibice 30 kwijana birenga urabona kare igiciro cy'amafaranga menshi cyane y'amarundi ahubwo bakwekuraba kumwene udutunganyiriza ikinyobwa gisubiza ku giciro cyari kiriko cyane bagafasha bapfunguza amaporosantaje kuko amaporosa 30 kwijana amaporosa menshi cyane gose ego urakabise niba yabakigire kubera kumva yuko ibandi ibintu kwe hawe byihanganira ega ehaya avuga ati umwansi wa mbere n'inzara nimba ari ikintu cya mbere tukwiye guhunga ikintu bita inzara ibyo nabyo bituma inzara ikira mu gihugu
Malika ari mu Burundi abona ko iyo ngingo yoba ari nziza mu gihe byo kurikizwa kandi ibyo binyobwa bya Burundi bikaboneka
Ikambara dukona gedoza ibiciro ndabona ibisanzwe ko ugiye kuraza ibiciro badogize biratangaje kuko badogize ibiciro biri munsi y'ibyo tubona amapozi ya Burundi yarasanzwe ari karagugwa ese twe twiteze rero nk'abari mu gihugu nuko tubona ko ibyo biciro data wanjye byashinzwe bishasha byo byubahirizwa hanyuma tukabona ko ibyo bijyanazwa byabo byaboneka bigakwiragira mu gihugu kuko ubundi bwobwo uri kuranabirondera ntaho biboneka n'ubu kuva abana bidogize kabana yuko atabiriho rero mu Burundi kimwe gusabashe kutubwirwa kubone ko ibyo biganaga bayishyize cyangwa akazi bafite biragaragara neza ko atabushobozi dufite buriho bw'aya mahinguro yo guhingura iza nkenega abenegihugu bakenera bose biza rero hobaho ayandi mahinguro yofasha kugira ngo ibyo bintu bakora ababikeneye bose babironke hanyuma mu gihugu babandanye ibintu byisasagara
Oma hari muri Kenya afise ubwoba bw'uko naho ibyo biciro byaduze amashiramwe Buseko na Burundi bashobora kugara kuko umuzi w'ingorane ayo mashiramwe afise atari biciro
Ikimenyetso cy'uko mu gihugu cy'u Burundi byifashe nabi ikimenyetso cy'uko mu gihugu hari ubukene budasanzwe butuma ayo mashiramwe akora cumbagira Ibi byose rero bikava ku ntwaro mbi ya sene defidite inaniza cyane ayo mashyirahamwe nta muntu atazi ko Burundi cyari ishyirahamwe ryifashe mu gihugu cy'u Burundi mugabo rero naryo nyine bibonekana ko umwanya n'umwanya rishobora gukurikira ayandi mashyirahamwe yugaye mu Burundi hari amashyirahamwe menshi yugaye kubera kunaniza n'intwaro ya sene defidite murabona Burundi haciye igihe kitari gito igumi kumi nduru itakamba yuko yabuze amafaranga y'agaciro kugira igende kuzana ibyangombwa hanze y'igihugu ihinguramwo ibinyobwa ariyo mpamvu ibinyobwa mu gihugu cy'u Burundi bishyize igihe bikabura ugasanga abanyagihugu bariko baripfuza ikinyobwa ntibakironke byose rero biva ku iryo faranga y'agaciro riba ribuze iryo faranga y'agaciro ryabuze kubera ko intwaro mbi ya SNDFD tugaca tugaruka kuri Buseko ahantu igeze naho umwanzi ashaka Buseko ahantu igeze ni ahandi nyene twovuga ati umugabo yihagararako ubundi bwo Buseko iba yarugaye kuva kera ariko nta yandi masaganirizo rimwe rero barongoye amashyirahamwe no kubatahura uburongozi bw'amashyirahamwe no kubutahura kuko hakugara baravuga ati tumwe tudoze ibiciro tugwane nuko utuduke guhingura umunyagihugu yoturonka ubundi bwo Buseko ahanigeze ni habi cyane kuko ntikironka amahera y'agaciro ishobora kugendamo kurondamwo ibyangombwa hanze kugira uze guhingura isima ikwiye ku banyagihugu
Omar abona ko leta yari ikwiye gufasha amashyirahamwe gutera imbere aho kuyatembagaza ngo aje mu ngorane
aje mu gwaruka icyo mbona nuko intwaro ya SNDFDD yari ikwiye gufasha aya mashyirahamwe agakora neza hari ikintu twakwita mu gifaransa liberté financière aya mashyirahamwe nta liberté financière afise icyo kintu cyo gituma rero amashyirahamwe acumbagira hama gatozo amakori y'umurengera kubera umva ya leta nayo ibiri kitwara mu kajagari ikigomba gusoroma amafaranga menshi muri ya mashyirahamwe ikadogeza amakori ku mashyirahamwe nayo nyine yabuze amahera yo kugenda kurangura hanze kugira ahingurira nkenegwa ayo mashyirahamwe agacakora acumbagira nta yandi masaganirizo agaca bituma rero ya mashyirahamwe aduze ibiciro ingaruka zose zigaca zigwa ku munyagihugu muto raba ku masoko ibintu byose byaraduze ibifungurwa byaraduze uduharage twaraduze agaceri karaduze mu Burundi umuntu byafungure imana mpa ntihahandi umuntu yinanase ashobora gufungura rimwe ku munsi ibi byose rero biza gutuma rero umunyagihugu aguma ananizwa kubera umunyagihugu niba yahora yinanase karanka niko dufaranga akura agafuko kamwe k'isima ubu ntibigishoboka ni n'irya mbere twumvise ishyirahamwe rishobora kuduza amafaranga nk'uko Burundi kubona ishyira 200 ku binyobwa Hatumenye yuko ishiramwe shaka gushaka nka 50 nka 30 ku kinyobwa. Nkubu unye twaye kubona basi buseko ivuga ati twananiwe bashize ko 500 ku mufuko w'isima. Mugabo buseko yashize ku 400. Ni ikimenyetso cyo kwigihugu kigeze havi umunyagi wa mu bukene butavugwa ariko adugirizwa ku ibiciro. Umushahara w'umukozi wa leta ntiwigeze wiyongera. Urumva ko ubuzima bw'umunyagihugu mu gihugu cy'u Burundi bugiye kuba bubi 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 cyane. Abanyagihugu gusa nibo bakwiye gufata ingingo ibereye ku ntwaro ya CNDD-FDD bakavuga ati twiyamirize. Haragize ko intwaro ya CNDD-FDD twibwira ati oya muri ko mudutwara nabi kandi ibyo n'uburenganzira bw'abanyagihugu nubwo bari mu ntwaro y'umukazi. Abanyagihugu nibo baba bafite ijambo rya nyuma.
Jojo sabiba twinumira chuko tutabona oya turi hanzo masoko abana bari mu gufanzara kubera ikigoyi heba mwibuka abanyagihugu ndiribi by'amatora gusa mama kisakazi bakama numaya.
Ikiganiro ndafise ijambo tukibandanirize kuri Angelo ari mu Burundi ati iki nticari giye cyo kuduza ibiciro kuko abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene.
Cyari maze igihe inzoga zibura cyane cyane n'isima cyari ibintu bigoye kuboneka cyane uyu munsi mu Burundi. Rero uyu munsi sinzi ko hari kigiye guhinduka niko byagiye ariko ngira ngo kigiye kureba ko hari gihinduka. Ubwo hagati aho naho bavuga nko ku biciro cyane cyane byerekeye ibinyobwa bya Bralirwa ibiduze bino biciro banashaka n'iby'isima mu gihe kigoye cyane. Abanyagihugu babaye mu buzima bugoye cyane, babaye mu bukene butagira insina, babaye mu mikoro make cyane bihindagurika ry'ibihe aho uruzuba rwaka cyane mu Burundi bate kare ibigo byahiye ahandi hakaba taratera aho kino gihe butabazi bwa mbere ubwo leta yari gukora si ntiyari kuduza ibiciro vrema yarondera mekanizime adoza ibishoboka nyabo na kugira ngo yorohereze umunyagihugu kuko n'imvura ya kangahe yongeye kumugwa ku munyagihugu aheta akabura amikoro yepfo na ruguru. Byumvikana ko cyane cyane nk'ibiciro bya Bralirwa birababaje cyane, birababaje kuko ubu munsi abantu bagiye kuhamererwa nabi n'abanyagihugu bato bato.
Vanessa ari mu Rwanda ati leta yarikwiye kwitaho ubuzima bwabo ijerwe igahagarika iduzwa ry'ibiciro ry'umwanya wose.
Murakoze cyane cyo novuga nkugaruka kwiduzwa ibicuruzwa bya Bralirwa n'isima n'ibintu bibabaje n'ibintu bitibwoba n'ibintu bitibwoba Abarundi kubera ko naho Uburundi biko buragana n'ahantu atari heza cyane. Nahantu umuntu atuvuga ngo arabiryohiriwe kubera ko si ibintu byo gutera amashugwe ko birababaje birababaje biteye n'ubwoba kuko urabye ubuzima uko ngene biko buragenda ibintu ngene byaduze cyane. Bralirwa ibinyobwa byabyo bisanzwe bitanahari biboneka gake gake bicumbagira n'ibintu. Imana dusenga Imana no kuri jewe nkuko arakuvuga ngo Imana ni habi, Imana ni gicukura ku Barundi ku Burundi kwera ko ejo ejo si heza ejo ejo ha Barundi ku Burundi nkuko arakambona atari neza cyane.
Ivan ari mu Afrika y'Epfo ati kuduza ibiciro ku rugero rw'umurengera nta ciza bizanira abanyagihugu.
Ingingo yarayifashwe n'ishyirahamwe riyungura ibinyobwa Bralirwa hamwe n'ishyirahamwe riyungura isima buseko bibaze yuko ibyo byose biza bikandamiza umwenegihugu uwo ari we wese kubera bahize ku mafaranga menshi cyane bakarora n'ishyirahamwe riyungura isima n'amafaranga menshi cyane umwenegihugu ari kwiyumvira kubaka inzu bacyarora amafaranga bagiye bashyira ko kugira ngo ashobore kuyakoza isanga ari kuri umusozi inyuma cyane. Twebwe abenegihugu ibyo twasaba leta nuko iyo bwishyu ikoze ikajyamo nayo mashyirahamwe bakagiranira ibiganiro bakumvikana bakerekana neza iyo bintu cyatumye baduza icyo biciro. Hano bikunze yuko bagabanya bakagabanya bikunze ko bihagarika kugeza ibyo biciro bakabihagarika kubera ibyo byose ntibijya bisubiza inyuma umwenegihugu uwo ari we wese. Icyo twasaba leta nuko iyo bwishyu ikoze ihagarike iyo ngingo ihagarike bashobora kugabanya kumva bafashe kuduza ibiciro bagabanye. Tusaba leta rero nuko yogira ikikoze.
Eta nari muri Sudani y'Epfo ati ikibabaje nuko ivyadugijwe ibiciro bitari bisanzwe biboneka iyo bibonetse naho. Rero ubugwa menshi kuruta igiciro cashinzwe gishasha.
Ibintu bigeranye ubwoba kandi umusaba n'igihugu yaduhacyoretse. Haraba, igihugu kiri, aho kigeze. Kuva basi dufate 2015 gushika uno munsi, aho igihugu kiri, aho gihagaze. Turabona kweri ko igihugu cyacu cy'u Burundi cyahetse. Ntibyongeye ko kuduta ibiciro by'amashyirahamwe byo ntibitangaje. Yaba naridudaho bikanaboneka. Umuntu arubaka. Iyisima iravuga 30% R twitwara kigura hagati y'2024 n'amajyana 5 gushika 2008 gushika hafi kuri 30% ane kugira ironki warumaze bibuye rero uno munsi nayo idubijwe kuri 2008 n'amajyana 5 gushika kigura na leta twaba kigura ngahe iyi nayo 30% R aho yatugura mu 2026 gushika 2042 namunsi kabidugije ku 2024 yazwi na leta uca kwigura ngahe ntibaza ni kubera iki hoho iduga kugeza iyo hose kandi ibiciro bibizwi na leta biba bihari kandi abarangura isima muri leta baba bazwi abarangura iryo sima baza kwitahiriza mu makomine mu ntara baba bazwi kandi henshi bifite kujyanwa n'amagare y'amashyirahamwe igenda gute kugira ibiciro byaba byaduze nk'uko kandi abajejwe intara bariho iyo kuduza ibiciro hagiyeho kimwe kandi biri mu bindi bica bintera koba aho mperereye kare byari byaraduze biva ku giciro cyari kizwi na leta birenga ko hafi ibice 10%. Uno munsi ababihingura barongeye ko none bigasha bigenda gute bigasha biba gute.
Etan asaba leta gushyira ingufu n'uburyo mu bifitiye inyungu abanyagihugu aho kwitaho ibibakwegera mu ngorane.
Impanuro kuri leta ihari uno munsi cyane kubatwara uyu munsi barakwiye kureka guhereza imicaha y'igihugu mu ngwano ziba zibera muri Congo mu biki mu mbonerakure batangiranga imyambaro n'ibindi kugira bajya muri Congo bagakoresha amahera y'igihugu kibagenewe nakarenga umunyagihugu abwiriza gutanga ikori kugira ngo gutera mbere mu gihugu niyo nsiguro y'ikori none ryatera mbere ihaye rikorwa niriye amabarabara twarayiyubatse ku makori muguno munsi ndawumva ikinyobwa cya brandi kivuye i Bujumbura muri komine Nyandarake cyangwa i Makamba ndawumva ngo cyadugijwe ibeyi kubera urugendo none ibyo barabaye byubatswe n'abenegihugu igiciro akaba ari cya leta kandi kikaba kidanzwa ku giciro kizwi nta n'iyo sima cyangwa icyo kinyobwa kigashyirwa kadugijwe ibeyi kikarenga ko iyo leta iba yatangaje bikabigenda gute. Iyo leta nikore ireke gufata inyungu z'igihugu inyungu z'abenegihugu bareke kuzinyereza mifuko yabo bareke kuzikoresha ibitajyanye n'inyungu z'igihugu kujya gusomborota intambara kujya kwirirwa baragwana kujya kwirirwa basotora bibereye bibereye bagiye kurondera umutekano wabo kwicungera umutekano wabo ibyo ntibabireke bakoresha amahera y'igihugu uko yagenewe. Ikindi kubuheruka bagomoroye inzira bavuga ati abarungika amahera bahora bayakira n'inzira bahora bayakiriramo ziruguru arungika ko ziruguruwe koko ariko ikirumva ko ndatangira gukora kuko bamwe numva biryoga baridoze kuko ibiciro bakongeye kwiyandikisha mu murenge. Rero leta irakwiye kuraba ikoroshya igihugu bo bahe barazikandamiza izo ngingo barumva ko ziyoroshye kubera byose ni ibyo mu ndi wabo byose ni ibyabo ariko nabo bibagira wa munyagihugu atuma batera imbere atuma baronka icyo banwa atanga ikori bakaronka imishahara bagashyira mu kinyinya. Uno munsi mu gace mbamwo nawe ntari mu gihugu uno munsi ndi mu mwiriye ariko agafana nagasoma ifana ge narusige igurwa 400 uno munsi aho tudaheruka yahora ku 700 uno munsi igiye ku 1000 rero nidashigurwa ngahe icyo kinyeri cyahora ku 1000 kuri munsi yari kidashyirwa ku 1000 kidashyirwa ngahe. Rero barakwiye kuraba nimba bashinze ibiciro koko bakaraba bakabikurikirana bakanabikurikiza leta igasuzuma kandi n'ibyo biciro bagashinga ibiciro bikavuna bene gihugu twararushe kandi twarakoze. nigumvise igongo bariko guma bafata ingingo zo gushimiza bene igihugu bariko guma bafata ingingo zo kugomba kwica abato bato uno munsi w'itorero umugambi atawicishije muri leta nawe wicisha muri leta abayishwe cyangwa agatotezwa agahunga umugambi ugapfukwa none tuzotera imbere gute naya leta yoduteje imbere urwaruka igataye indi mitaye mu rwaruka ariyo igaruka gukinyiza rero ku bw'ubukene bw'igihugu kandi bwatewe n'umugambi uri ku butegetsi ntibitume abarundi bava mu mporero ntibitume abarundi bazitagira ijambo mu gihugu cyabo bavuzwa n'utwo buriye n'utwo bukwihaye ku bw'ubujyudi cyangwa ku bw'ubutware bubi bwahaciye bwo kuva mu 2015 gushika uno munsi turabisabye bagire ikigongo bibuke ko batwaye abantu ibyo mudakunda kubisubiramo bibuke ko batwaye abantu bibuke ko batwaye abantu
Minda tunezwe Minda tubabaye Umushahara ntiwongerwe Ibintu bikaduka Hose, hose, hose Isukari Yo Yanani amatinga Oya Tabara Tabara
Aha ni naho ikiganiro ndafite ijambo tugisozerereye cyari cashimikiye kwiduzwa ry'ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi. Ugwaruka hari abasabye ko iryo duzwa ry'ibiciro ryoza ritanga inyishu ku ikena ry'ibyo bidandazwa kuko byari bimaze iminsi bitaboneka. Abandi babineguye basaba leta guhagarika iduzwa ry'ibiciro kuko abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene. Mwakoze mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo turabifurije kuroranirwa naho kuwa gatatu uza
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe